Mwaramutse nshuti mwese mukunda iganiro giha ijambo abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika. Iki kiganiro mugiye kugishikirizwa na Federic Nkurikije. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye abarundi baba mu gihugu cya Canada, cyane cyane abarundi bamaze imyaka 20 n'irenga bashoboye kwiyungunganya bakaronka akazi, ugasanga barize amashuri bagakora akazi k'abantu bakomeye. Ku munsi wa gatandatu rero abo barundi bakaba batekanije kuja hamwe kugira ngo bungurane ivyiyumviro, ikabasangire ubumenyi, bavugane ibintu byose byerekeye ubuzima bwabo. Uyu munsi rero mu kwitegurira gukoranira rikomeye ku munsi wa gatandatu, twatumiye bamwe muri abo barundi bariko barategura uyu munsi mukuru. Turi kumwe na Alain Bagirakandi, tukaba turi kumwe na Patrice Nzigamasabo. Mwaramutse neza bashikantaye mwese.
Mwaramutse
neza. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire, reka dutangure kuri wewe Alain Bagirakandi, mutubwire ku munsi wa gatandatu mwatekanije iki?
Murakoze. Icyo twategeranije, twaragiye hamwe haraheze amezi arenga 8, turagira icyumviro tuti imyaka iraheze ari 20 tuba muri kihugu cya Canada. Abantu benshi ntibatuzi igihugu, kikizwe n'abantu bava mu mihingo yose isi yose, mugabo abarundi ntibazi. Kereka rero ko tumaze imyaka 20 turi n'akaryo, gire umunsi mukuru twerekane icyo twashitse ko, hanyuma twongerekane dushimire n'abadufashije muri iyo myaka 20. Niko rero kuca tuca hamwe n'abarundi baba mu mihingo yose, cyane cyane ya yegereye province ya Ontario n'abo muri province ya Quebec. Turagira akabumugwi ujejwe gutegura uwo munsi mukuru. Ama rero tazoba turahimbaza nyine iyo myaka 20 irenga tumaze tuba muri gihugu cya Canada. Bazoba n'akaryo ko gutumira abanyapolitike abadufashije bose, abagira neza badufashije, kugira ngo tubashimire.
Ubutumwa muzoshikiriza ika mu majambo muri kumurategura, ubutumwa nyamukuru n'ubuhe na wewe Patrice Nzigamasabo?
Ubutumwa twari dushaka gushikiriza ni butatu. Ubwa mbere ni gusubira inyuma karaba urugendo twagize kuva muri iyo myaka 20 n'iyindi. Ubwa kabiri ni gushimira abantu babidufashijemo, hari abantu bo ngahanye cyangwa abantu b'iwacu i Burundi badufashije. Hanyuma ubwa gatatu nabwo ni ukwereka urwaruka rugishike ngahanye iyo tumaze gushika, ibyo tumaze kugira nabonye bizoce bibaha ingufu zo kubikurikiza
mu buzima bwabo. Kutubwira bagira kandi mbega hariho ibintu bizokwerekana imico y'u Burundi? Mwavuze ko abarundi ba muri Canada bari mu bandi banyagihugu bava mu bihugu bitandukanye ariko batazwi cyane gose, mbega muzoronka kanya kwerekana n'imico kama y'u Burundi?
Yego cyane, icyo ni ikintu gihambaye kandi twitwararika cyane. Imico yacu ni ukwama kutwibuka iyo twapfuye, tukibuka n'akaranga kacu. Rero kuri uwo munsi mukuru twarategekanije kenegene hazoba abavuzi b'ingoma baturuka muri Ottawa, hakaba n'abigeme bavina indirimbo z'ikirundi, bavina ikirundi bava Ottawa. Nabo n'imigwi izwi cyane ino muri Canada. Twaregeranije rero kurondera ababizi cyane kugira ngo twereke n'abanyakanada nabo bava ahandi, tubereke iyi niyo mico yacu. Tuzogera n'umuririmbyi, hariho umuririmbyi umurundi yitwa Kijanya, nawe ne azoba ategekanije kuririmba kuri uwo munsi.
Patrice Nzigamasabo, mbega abantu mwiteze kuronka bangana iki? Turazi ko muri Canada hari abarundi batari bake mu ma province atandukanye. Abantu mwiteze muri uyu munsi mukuru ni bangahe?
Atwiteze abantu 300. Hama twarabateguriye aho abava hanze bazoshikira, hama bazoza bava mu provinsi nka yose y'u Burundi. Benshi bazoza Toronto na Montreal kubera niho hafi, kubera Canada nini gose. Ariko hazoba abandi bantu bo mu yandi ma provinsi, bo muri Calgary, bo muri Vancouver bazoza, aho ni 6 y'indege yo gushika a Toronto. Hama twarabateguriye aho bazoza, aho bazoshikira, bazoba bari muri urwo rubanza, bazoba baje gukeza abo bantu bamaze imyaka 20 bari ino muri Canada.
Nk'uko muriko murabitubwira, bisa n'uko muri Canada hari abarundi benshi cyane gose bazokwita uyu munsi mukuru. Bavuze ko bashika 300. Mbega murafise ishyirahamwe ryabo barundi b'abanyakazi bakora akazi, haba muri leta, mashyirahamwe atandukanye, canke mu yandi mashyirahamwe yabikorewe utwabo?
Nta shyirahamwe, amaprovinsi yose arafise ama kominote yayo ariko nta shirahamwe y'abarundi bose riraba twashaka uwo munsi mukuru heje uzobe ari intanguro y'ivyo kugira iyo shirahamwe tuzoritangure soce turikoresha kugira tumenye abantu bari ngaho onye soce tugerageza no gufasha abantu bagishika ndetse turabaha babwirizwe twaciyemo tubereke iyo twagiye kugira nabone abazoca babikoresha kugira bashike iyo bari kubagerageza
tugaruke kuryo shirahamwe ku kuri uyu munsi mukuru tuvuge cyane cyane mu myaka 20 iheze Alain Mbagira kandi mushakura muri mu Barundi bambere baje muri uyu murwi abarundi bamaze imyaka 20 cyangwa irenga ikintu uwo tubwira coba carabatangaje cyangwa mwasanze gite kubiri n'ibintu mwari mumenyere mu Burundi n'iki ikintu umuntu mushasha yomenyera muri Canada ubwa mbere na mbere ni nk'iki
murakoze ikintu nashaka kumenyesha abarundi babifuza kuzoza canke nabo babashasha bahirutse gushikino kimwe na mbere no bamenyesha nuko nta kintu na kimwe kiriho coroshya ino kuri iwacu turi kuri inshuti turi kumwe turi kuri abagenzi ibyo byonyine biratuma umuntu agira ibibazo byinshi yiyumvira ibiriko biraba iwabo ikindi cya kabiri no kubwira nuko tuhasanga abantu bavuye mu kuna bivuze kare bava mu ntara zose mu mihingo yose isi yose mugasanga kenshi nimusangiye imico burya rero ushobora kwemera imico y'abandi iyi mico yabo n'iyiwacu ntituyisangiye mugabo twese ikintu duhurije ko dushaka kubaka igihugu nicyo dukwese duhurije ko ntugerageze gusuzugura imico y'abandi cyangwa gusuzugura iby'abandi bakora mugabo ukagira niyo mico yabo ndayifata uko iri mugabo cyane cyane ikintu gihambaye ni iterambere ry'iki gihugu
Patrice Nziga Masabo imico itandukanye ibintu bitoroshe muri Canada ayo makuru yose ashaka gutuma abantu batifuza kwimukirayo hari ibindi bintu byotuma abantu bashaka kuja muri Canada byotuma umuntu ashobora gushaka kwiteza imbere
ikintu ca mbere mbona cyiza cyo ngaha anye ni uko uje ino ugashaka kora ugashaka gutera imbere hama ukagerageza kubaza ukagerageza kwiga nta muntu n'umwe ashobora kugusubiza inyuma ahubwo byoroshye kubera uravye nk'iwacu hariho ubuzi abantu badashaka gukora biyumvira ngo hakazi ngo ntikameze neza cyangwa ngo abantu ngo bokwimbira iki ngo bambonye nkora ibi ariko ino nta kazi kabi kariho ino umuntu akora mu arashaka kugenda gukora kuramo ibintu mu nzira kugenda guca ibiti ariko ivyo byose umuntu arashobora kubikora bikamubeshaho bikabeshaho umuryango wiwe ahubwo bigatuma atera imbere rwose kubera uko usanga aruguruye kompanyi yavyo akacirondera abandi bakozi urumva ubu ino nta kazi kabi kariho kandi ino uje ugashaka gutera imbere ukaba ufise ishaka ugatera imbere
icyo
ni ikintu gikomeye rwose kubera ntibaraba uri aho uva uwo umubyeyi wawe ari icyo baraba gusa uyu muntu ari ngaha kugira akore uyu mwanya ngaha kugira atere imbere ibyo rero nibyo bintu bya mbere byiza y'ino
Alain Bagira kandi mbega abarundi bakoraniye muri uyu murwi w'abarundi bakora akazi abanyakazi bamaze imyaka 20 cyangwa irenga kenshi na kenshi imyuga bakoramo ni murashaka kutubwira amajambo bake
imyuga bakoramo ni myinshi cyane hariho no gushobora kukubwira ko ari nk'aba abakora mu byerekeye ababarimu haba mu mashuri yisumbuye cyangwa muri kaminuza hariho abikorera utwabo hariho abakorera muri leta rero ino hari leta ya province hakaba na leta nkuru ya federal tuyita hanyuma hakaba n'abandi rero bakora mu byerekeye za finance cyangwa n'amabanki eka sino bidondagura byose ngarabiheze ubuzi bakoramo ni bwinshi cyane mugabo kenshi na ibyo abo ndakubwiye benshi cyane novuga igitigiri muri ibyo bice meje
mukuru nk'akazi bisa n'ibintu biruhije Patrice Nziga Masabo iyo umuntu avuye mu gihugu kiwe kenshi na kenshi akazi usanga katoroshe mbega biroroshe kuronka akazi muri Canada naho umuntu aba afite amashuri cyangwa afise umwuga azi neza yanonosoye
kuronka akazi no ntibyoroshe ariko hariho amategeko ari asanze yarashinzwe yerekana ingene umuntu arondera akazi. Urumva rero naho bitoroshe ayo mategeko yakurikije kenshi uraronka akazi. Ikintu ca mbere basaba ino ni ibyo bita mumbabarire ngo kwivuga mu Gifaransa icyo bita experience canadienne. Baba bashaka uronke experience kugira ukore uje uva i Burundi warize amashuri amashuri y'i Burundi ntiyayemera nk'ukume nk'amashuri y'inyo ariko baraguha chance kugenda kwiga ugafata yandi mashuri make kugira ayo mashuri yose wize nayo make wongereje ko bace bayemera hamukacitangura kuronka akazi. Urumva ibyo tugerageza kugira abantu baje ino ntugerageza kubibereka ivyo bintu kubereka aho baja nivyo bagira. Hama ikindi kintu gikomeye ugitangura kwetwe tubimaze imyaka myinshi n'ibi gikomeye gose ni kwandika CV, ni kwandika resume yawe ka ukidondorera ibyo wize ibyo wakoze n'ibyo ushaka gukora. Hama uhejeje kubyandika ukashurungika ku bantu bariko barondera akazi bagutumye ko rero ivyo bintu wanditse utegerezwa kugenda ukivuga ukerekana ibyo ushobora kugira. Muri culture yacu ibintu bikorohera gose kuja impande y'umuntu ukamuvugisha ukidondorera ibintu wagize n'ibyo uzugira tarabigira kubera si ibintu tugira gose. Ariko ivyo wonye n'ivyo umuntu agerageza kwereka umuntu yuko ari byo akeneye kugira aronke akazi akagumane acaronke n'akandi.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose cy'imico mushikirije. Nashaka na Alain Bagira kandagire icyo akivuze ko ikintu mwibukaga Alain coba cyaratumye ikamuhindura cyane mukumva ko gitandukanye n'ukuntu ibintu mu Burundi byari biri cyane cyane kuvyerekeye imico. Ikintu umuntu yimuke muri Canada yomenya cyane cyane kuvyerekeye imico n'ibijanye no gusaba akazi nk'uko Patrice ariko yabivuga ni nk'iki?
Ikintu no kongera ko kucyo Patrice avutse kuvyerekeye akazi yavuze yuko atakazi kabi kariho nta kazi gasa umuntu yosuzugura. Cyo ni ikintu rero mu mico yacu tutamenyereye cyane kumva yuko umuntu ashobora gukora akazi akariko kose bamuhaye mu gihe kashobora kumutunga akamutungira n'umuryango. Ikindi yavuze cerekeye iyo ugiye gusaba akazi umukoresha aragutuma ko akagukoresha wita interview. Muri icyo gihe rero wewe utegezwa kwihaya. Ibyo rero mu mico yacu ntitubizi cyane ngo umuntu avuze ati jewe nshoboye jewe nakoze kugira ngo umwereke yuko niyo yaguha akajya ko kumukorera utazomumaramaza utazomumukozi mubi nyabuna uzoshobora gukora akazi neza akagushima. Hanyuma ikindi nacyo ikintu cyo kubahuka ino rero icyo kintu n'ikintu gihambaye cyane. Mu gihe rero ntawukukumira ntawukubuza gukora akazi akariko kose ikintu cyose ucitumye ukagira iryo shaka ushobora kugishikako. Iryo rero ni ikintu mu mico yacu bitandukaniye ko kugira ishaka no kumva yuko atahukumiriwe na hamwe. Aha niho ushatse kuja gusaba akazi genda gusaba akazi kandi ufise uburenganzira bw'uko amategeko atanga uburenganzira yuko batashobora kugukumira mu kazi kariko.
Ikindi kimeze nk'intambamye mutubwira canke kigora abantu bakimukira mu Canada turetse kuba ari Abarundi cyane n'abandi bantu bose bava mu bihugu bitandukanye ikintu umuntu yomenya cyane cyane turetse n'imico ibindi bintu mwatubwira byoba nk'intamamye cyane byoba ingora bahize ibyogora abantu bashasha nk'ibihe muri Canada.
Ikintu je nyumvira muri Canada nk'ani gose hama ino ushitse urashika uri ubushike uri wenyine naho abariho bene wanyu n'abari abagenzi n'abari ino ni ahantu n'amasosiyete ariya individuelle gose umuntu agenda kwirondera ivyiwe asubira inyuma. Iwacu turafashanya gose imiryango iri hajya anyu. Urumva ushitse ino ikintu ca mbere utegereza kugira ni ukwigwana ugashaka kugira ibintu. Ikindi naco utegereza kumenya ni uko ugishika ino harakanye klima ntimeze nk'iy'i Burundi amezi atanu haba hakanye gose cane. Ivyo biratuma abantu bibagora kuhamenyera gatoyi. Ariko iyo umuntu atanguye kino azi ivyo ashaka azi ivyo ashobora kandi akavyiruka inyuma ahantu hambere horoshe kugira ubuzima nkaho kubera umaze gutangura ibintu bica bigenda neza. Twebwe aho twashika rera twese twatanguye dukora akazi kamwe tugendana hamwe ariko uko umuntu yabandanye aronka experience niko yarondera kandi kandi aronsa kandi akataje mu kandi ubu hageze imyaka 20 twaramaze kubyara twaramaze kugera ahantu mu buzima umuntu ashobora kuvuga yuko yakoze neza
Alain bagira kandi ari ikintu mushobora kongera ko kuvyo umushana he Patrice atubyiye cyane cyane byo ke nk'intamba n'icanke izindi ngora n'izose umuntu ashobora kuronka acimukira muri Canada
ikindi nacyo no kongera ko kubyeke turetse byerekiye icyo yombeho kandi benshi bazi kandi wemeye kuza kubino utegeza kwemera yuko uba muri yombeho ikindi ni kintu cimico yerekeye inkibikorwa byo mu nzu urumva uva ubuje uvi Burundi ufise abakozi bagukorera ukaza ugashika ugasanga ni wewe wenyene cyane kumbure warubatse uwo mwubakanye n'abana kumbure mwaraza y'abana ugasanga ibikorwa bimwe kubera nyene ya mico namye mvuga kuva kare twebwe twarezwe atawukora ibikorwa by'umuntu ugashika rero ugasanga uyo mukozi ntawe umukozi ni we wenyene ama rero kenshi hari aho usanga hari nko mu ngo zimwe zimusanga hari atamwumvikana uriho kugira ngo yati ubu rero tutanga ubuzima bushasha reka rero tubeho nk'uko abandi babaho ino ibikorwa bisangire dufashanye kugira ngo ntibikore umwe ngo uyundi nawe anebwe ibyo rero umwe namye mvuga kare kuvyerekeye imico n'ikintu gihambaye cyane kumenya yuko ujino ibikorwa ari buri wenyine ubikora wenyine muri babiri na mukabera mukabikora muri babiri twaca wundi ushobora kuronka nta mafaranga uronka yo kumuhemba
Patrice hari n'ikindi kibazo kijanye n'ugwaruka rushasha abantu bamaze imyaka yanga 20 muri Canada ikasanga barubatse barafite imiryango mbega ikibazo abana bagira cyane cyane wo muri iyo miryango yose imaze imyaka ingana gutyo muri Canada ni nk'iki
kibazo abana bagira niyo umaze kuvyara abana batanguye gukura uragerageza kubarera kirundi ariko ukagerageza no kubarera ingene barera abana ino kubera abana bari ino bazokurira ino bigino uragerageza kubaha imico y'iwacu ariko ukagerageza yuko no kubagumiza n'imico yo muri Amerika du Nord urumva ivyo ugira n'ugerageza kubabwira yuva ukagerageza kubigisha ikirundi biri mu bintu bya mbere bitugora ngaha anye ama ugerageza no kubereka iyo bava basi aba bene wabo ababyara babo kugira bakure bamenya yuko ego n'abanya Canada ariko bari niyo bava na Barundi ivyo navyo rero biyagoye gose kubera nkuko aranya ariko aravuga ino ntabakozi bariho ino abakozi niwe umuntu afise ubuzi bubiri afise akazi bamuhembera avyuka mu gitondo akagenda gukora n'akandi kazi afise ashitse muhira ko gufasha umugore wiwe guteka kurera abana kujana abana mu maactivite afite kuba umuvyeyi dans le vrai sens du terme
ana icyo kibazo cy'abana usanga kenshi na kenshi bagomba kwiga imico y'ibihugu abavyeyi babo bavamwo n'imico y'abanyakanada kuko mu mutwi wabo bavuka abanyakanada aho ntibishobora gutuma abana bajuragire kugasanga hari imico eka nta muco n'umwe bagiye gutahura neza
ego ico ni kibazo n'ukuri kwana gwaruka turi ko turereza ino uruhara rero twebwe abavyeyi dufise muri yondero no kubigisha yuko abavyeyi babo barafise baje bava nkuko abandi ba Canada bose bafise iyo baje bava hari abavuye muri mu Bushinwa hari abavuye muri Amerika y'Epfo hari abavuye eka bavuye mu ntara zose bose barabishoye baragerageza abana babo bakabigisha ururimi bakabigisha n'imico yabo bakamenya yuko bafise iyo baje bava ivyo kibazo rero bajije yuko abana bashobora kujuragirika nico kuko hari aho usanga mu gihe ari mu rugo ari muhira ukagerageza kumwumvisha yuko imico y'ikirundi imico yacu y'abavyeyi hari ibintu bimwe bimwe atarekuriwe kugira mugabo yamara gusohoka hanze akaja guhura n'abandi bana aho muri ico gihe urumva nta bubasha nta wacu kimuvye n'ubu kimuzava ica gitsure ngo umubwire uti ibyo suko bigenda ahanini rero byose bigenda mu kuyaga mu mwumvikano mu kugira ngo abana impanuro abavyeyi babaha bafite igituma bazibaha kandi zibafasha mu buzima bwabo.
Patrice nashaka mutubwire kandi icyo kibazo ndakibaza nyine nale mukanya nashaka Patrice utangure tubwire ikintu majambo make mwifuza ko uyu munsi mukuru iyo nama iryo koraniro rikomeye ku munsi wa gatandatu ikintu mwibaza ko ryo rangura n'ikihe ibintu nyamukuru mwifuza ko iyo nama iheze uwo munsi mukuru uheze abarundi botahukana ni nkize
ikintu jewe nifuza yuko abantu botahukana nuko babona yuko mu myaka 20 tumaze ngaha anya 20 cyane yiruta nuko tutataye imico y'iwacu uzo n'abantu bavuga ingoma abaririmba tuyogira amajambo y'ikirundi indi naco nukwereka abantu ariho bagishika yuko hariho ingene nabone mu myaka 20 bogira umunsi mukuru nk'uyu uyu bamaze gutera imbere bamaze kuba imiryango yabo yamaze gukura bamaze kujya mu miryango yabo hama ikindi gikomeye gose ni kwere kugwaruka yuko urashobora kujya muri Canada kaba ukaba mu Canada nk'abandi ariko menya iyo wavuye menya yuko tuva ahantu kandi aho hantu tuba ari ahantu hameze neza ahantu dufite imico ahantu kiture yacu yatanguye kuva kera kandi izobandanywa izobandanywa n'abo bana nyine.
Ala mutwishye cyo kibaza namwe ikintu mwibaza ko uyu munsi mukuru urangura eka ikintu mwifuza ko abarundi bo shira ku muzirikanye uwo munsi mukuru heze nkike.
Ego murakoze ikintu cya mbere ni ukumenya yuko hariho abarundi baba muri Canada kuko kenshi haraho usanga abantu aba Canada batazi ko hari abantu bava i Burundi barinda kuno kwimenyekanisha kumenya yuko turiho twagize ico tumara hariho dufisa abarimu dufisa abaganga beka mu bice byose by'ubuzima tufisemo abarundi babishitsemo ico rero ni kwimenyekanisha hanyuma kindi kintu nifuza ko uwo munsi wadufasha gushika ko ni byerekeye ugwaruka cyane cyane ugwaruka rugeze nko kuja muri za kaminuza kwara tegekanije cyo twita amabursi ugasaba yuko ugwaruka winjira muri kaminuza uyu mwaka wipfuza imfashanyo vuge yereke kugira ngo bashobore kuriha amashuri yabo kwari shobore kuyungunganya rero hariho amabursi twategekanije ku bisata sata bya kaminuza bimwe nk'ibyerekeye ubuganga nk'ibyerekeye ubudandaji nk'ibyerekeye abashaka kuba abayenjeniyeri n'ibindi biriko kuri noze twaragize website kugira ngo abantu bamenye ibyo aya mabursi ayariyo ibyo rero nifuza yuko uwo munsi ushobora gushyira imbere kugira ngo abantu bamenye yuko abarundi bashitse kera bitayeho indero tayeho ubumenyi kugwaruka
ayo mabursi muzo yatanga gute hariho amakriteri muzo kurikiza
yego twararungitse hariho amakriteri hanyuma turamaze kuronka bayasavye hanyuma hariho umugwi rero ugizwe n'abantu kwatoye muri community yacu bazogira ati uyu unye turamuhaye iyi bursi abandi nabo tugiye tutisubiramwo tugerageze kumwakuza ni ibintu dushaka kuzoza turagira ku myaka yose kugira ngo tushobore gufasha ugaruka rwacu.
Mu gusozera nashaka ndabaza ikibazo eka mwese dutangurire ariko kuri Patrice mutubwire nk'uko mwabivuze mu ntango abarundi basigaye baja muri Canada ni benshi cyane gose impanuro mwoha abantu basi umugambi kwimukira muri Canada canke kuja kwigayo ni hizi majamake
impanuro ya mbere nubaha nuko bugerageza karaba bakagira amarusheshe bakaraba ibyo igituma bashaka kuza muri Canada bakaca bagerageza kuvugisha abantu kugira bamenye ingene ubuzima bwo muri Canada bumenye barondere umuntu bizeye ashobora kubabwira byiza n'ibitari byiza n'ibyo bakeneye kubona hama bakaca bagerageza no kuraba no kurondera amainformasiyo mu ahandi hantu atari mu bantu kubera abantu bakubwira ibyo bo baciyemo kandi kenshi baba bazi abantu bamaze nk'umwaka cyangwa imyaka 2 bataramenyera neza ino bumva ntibaronka baronke inyishu ku bibazo byabo bakeneye kumenya. Ikindi nacyo bakwiye kumenya muri Canada ni ukumenya no kugerageza kurondera amategeko yo kwinjira kugira bamenye kubera amategeko aguma ahinduka. Hama bamaze kuyamenya bace bamenya ingene bo kwinjira muri iki gihugu. Bamaze gushikanaho ikintu cya mbere gikomeye niyo shaka twavuze niyo kumenya yuko uri mu gihugu gishasha bijya migenzo y'iwacu ni myiza kuyigumana ariko hageze mu kazi hageze kubaho kugerageza kumenya ingene imigenzo yo muri icyo gihugu imeze ikaba ariyo ukurikiza keretse imigenzo y'i Burundi tubiye kuyibyanze twari ko turavuga nta kazi kariho wahura n'umudirekteri Burundi nuko umudirekteri Burundi n'umudirekteri Burundi ino nta muntu n'umwe akuzi nta amashuri yawe yose ntibayemera ifo gusubira mu ishuri no gutangura ku ntango ariko naho utangura ku ntango kubera iyo experience usanzwe ufise urafise amashansi yo gutera imbere vuba gutundi muntu atoba bifite
yego namwe mutubwire impanuro mwoha abantu bose ika boba bafite umugambi kwimukira muri Canada boba bafite umugambi kuca kwigayo ikintu mwo bamenyesha mwoshako bamenya bwa mbere na mbere nk'ibi
cyo kintu cy'ambere ndabamenyesha nuko Canada ari igihugu cyiza cyane namaze kuja mu bindi bihugu by'Uburaya no muri Amerika mugabo nibaze yuko turavye ingene bakira ari impunzi ari ingenzi ni Canada ni igihugu cyizwe cyane kuko cyakira abantu cyo ni cy'ambere cyakabiri nacyo nababwira nuko batisebuze nukuza uzi kikuzanye kuko ntubwire tuti ndagiye ngiye muri Canada naka akora muri iriya societe cyangwa naka akora muri leta nanje nzogenda mere nkawe birashoboka mugabo nabamenyesha nuko atakintu na kimwe cyoroshe nukuza witeguye yuko uzocumukura yuko uzorara amajoro kora kugira ngo ushobore gutunga umuryango kugira ngo ushobore kugira nawe nyene icushitse hanyuma nkuko Patricia yivuze bamenye yuko nta kazi na kamwe kagayitse ikintu gihambaye ni kwama umuntu yicisha bugufi hanyuma ukamenya yuko uno munsi ushobora kuba uri ngaho mugabo ejo ukamenya yuko izokuva byose bikuva ukagira ishaka nta kizokunanira
bagira kandi ahani ho turangije kiganiro ndagushimiye cyane rwose ku baduhaye makuru yerekeye cyane cyane umunsi mukuru w'abanyakazi b'abarundi bamaze imyaka irenga 20 muri Canada ndagushimiye na Patrice Nziga Masabo ukanya watoye kugira ngo mutubwire ibyerekeye uyo munsi mukuru tuzobatera kamo nyuma y'umunsi mukuru mutubwire ukuntu bizaba byagenze mwakoze cyane
murakoze namwe
murakoze
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi giha ijambo abanywanyi radio ijwi ya Amerika mugira amahoro no munsi mwiza.